Ubukana bigitoro mu gisaga ca Bujumbura bwatandukiye n'indi mihingo y'igihugu kuri uyu wa kabiri ku mugoroba mu ntara ya Rumonge ku mastation ashika 5 nta gitoro cari kihari mu mastation 3 ariko ngo mukuru w'intara ya Makamba naho nyine nta gitoro cari gihari muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba mu mastation 2 aharangwa imwe muri yo nta gitoro yari ifise iyindi nayo yari kuratanga igitoro aho hari igitoro bizwi n'amapikipiki byarakurakuranwa mu kuhanyweshereza niyo bingana gute
twedo turasigaye nk'iritiro nk'amajana abiri yonye
murafite ikindi mu bubiko
wapi
ndaza amatira ngaho igitoro iyo kitabuze
turashaka gutanaza nk'igihumbi n'amajana atanu cyangwa nk'ibihumbi bibiri uyu munsi kubera gisa n'icyakane tuba madodanaza maritiro nk'ibihumbi bitatu
nubwo kuri uwo munsi umusaba abakiriya benshi
benshi aho
umurabye imiduga iva he na he igiye kwica igitoro
iva i Nyanzarake Makamba na Rumonge kimaze iminsi cyahera
ibyo mudanaza w'igitoro avuze nta gushukuza kurimwo aha kuri station tuhasanze umuntu yunguruza abantu mu ntara ya Bururi yaje kugura igitoro mu kibido kubera ko imodoka yiwe ntaheze iminsi yarakamye Bururi naho igitoro kikaba gisigaye kimeze nk'umuzi w'ibuye nk'uko abivuga
jemvise imodoka muhera nicyo gituma nifuje kutwara ibido iri muhera igitoro cyarakamye
cyakamye ryari
kuva hirya yica
ikorera he na he
Rumonge Bururi hariya Bururi ho hamaze igihe atagitoro kihari naje ndakizanga ikuye no kubera mbona hariya atakihari mu bisanzwe nti hariya Bururi usanga haraheze nk'amezi abiri masaso yose Bururi atagitoro agira ariko mu Rumonge sasa imwe niyo yari imaze iminsi igifise ariko nk'ubu haraheze nk'iminsi itatu atacifise nicyo gituma naje nje no mu mabanga nkaca ndagikora no mu mabanga
abunguruza abantu bavuga ko bakora bahomba
vrisema nta kundi usuja kugwa mu bantu Sasa kwa hivyo chetu kwa hivyo hili zani mbani mbali bibuzi kabidu kore
Umuyobozi ajeje ufite igitoro mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu yabwiye bagenzi bacu muri radio y'isanganiro ko ku butaka bw'u Burundi igitoro kitabuze ahubwo ko ingorane ihagaze kuri bamwe bakadandaza badashaka kuja kukigurira aho kiri ku butaka bw'u Burundi Daniel Mpitabakana
ahambwirwa hagati hariho ubiko bw'ibitoro kandi tuzi ko bufite ibitoro bigiye kwiranga igihugu bishobore kubaho uko bitanu cyo nagomba ndabasabe cyane cyane ni uko abashobora kuba barasamaye mu buryo cyangwa buriya ntibagire amakomande yabo mu bihe bagaca basanga atabyo bafise mu bubiko bwabo aha rero mu gihugu cyacu turatwayeho ababifise mu bubiko bwabo ikibazo gituma abo batabifite batuba barikora kuri abo bayifite naho ubu bumwe importateur bikura hanze ubu bwa ni kubitora aho biri kugira ngo ushyire muri stage gutyo abanyagihugu bashobora koroherwa
naho umuyobozi aje vy'igitoro avuga igitoro gihari ku butaka bw'u Burundi hari abadandaza igitoro umuntu kubwiye guca Burundi twaganiriye bo bitaga gikura hanze y'igihugu bakirangurira hari bigega vy'igitoro mu ntara ya Gitega abo nabo badushutse ko baheze indwi imiduga yabo igiye kukizana ariko ikaba itaragaruka
ubu umushoferi n'umukomvayeri barashobora kugenda igitega kurondera igitoro bakamara yiyinga barara mu ihoteli bajya amahera
ne muco gihe umukozi wa n'umushoferi mu mwarugize gutwezo bitoro mwubaje mutwe kimwatevye kuza babishurike
tubajije batwishura ngo baharaho babwira bati ni murindire muzoronkejo guma babarindiriza twebwe tuba twarungise iyo modoka nta nyungu dushobora kuronka igitoro cyarabuze mu bisanzwe nitumenya ngere bigenda nico bivako rero leta yogerageza ikaturabira kugira ngo baturose igitoro kuko naye hari bitari uko tubona yuko turiko dukorera mu buhombe
twibuse ko amafaranga leta ikirakoresha mu mwaka 2016 amafaranga yatayekanijwe kugura ibitoro by'intego ya kazoza atayarimwe iyi ntego y'amafaranga leta ikirakoresha mu mwaka 2016 ariko irigwa mu namashinga mateka mu mpera z'umwaka 2015 abashinga mateka bashikirije amakenga kubijanye nuko byogenda mugi bitoro vyokena atavye intega kazoza bihari iyi niyo nyishu umushanje wiga ca leta Tabu Abdalla yabishuye
abarundi bafise amahera bazoze badufashe kugira ngo iyo stock strategique turabe ukuntu twirealiza birashoboka sino hari abo twatangwe kuvugana nabo kugira ngo twiconstitute
imakamba umuntu w'igihugu c'u Burundi Fidelite Ishatse icyo gya Amerika.